Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikro muzindukanye na Jewe Diane ni nahazunge kwashikiriza makuru twafitiye muri kano gatondo turahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mgezi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane. Muri Amerika abashinga amateka bo mu mugambwe w'abademokrate baturanijwe kuburanya ikirego cha impeachment kuri Donald Trump ejo ku munsi wa kane bararangije gushikiriza ivyemeza n'ibirego bari bateguye muri ugo rubanza basabye Sena ya Amerika guhana uwo yahoze ari perezida ku ruhara yagize mu migumuko n'igitero byabereye kuri Capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere. Umushingamateka Joe Negusti yinginze abasenateri kutareka ngo iki cyaha kijyane kidahanywe kugira ntikize gisubire gukorwa n'uwundi muri kazoza. Abashingwamanza bo baburanira Trump nabo batangura kwiregura kuri uyu munsi wa gatanu mu kiringo cy'amasaha 16 abategekanirijwe. Abademokrate bafise intebe 50 ku basenateri jana bashashe muri Sena nta bimenyetso bigaragara byemeza ko bazoshobora kuronka 2/3 by'abasenateri no kuvuga 67 bakenewe kugira Trump yegekwe ko ico cyaha. Muri Amerika kandi Perezida Joe Biden yarahagaritse umugambi w'uwo yasubiriye Donald Trump wiswe ko wihuta wo kubaka uruzitiro ku rubibe rwo mu manuko Amerika ihana na Mexique. Mu rwandiko yarungikiye ejo ku munsi wa kane umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi, Perezida Biden yavuze ko ivyo bikorwa byiswe ko bikenewe kandi byihuta bihagarara vuba bwango kuko bitagira isiguro. Perezida Biden yategetse kandi ko ata rufaranga na rumwe ruva mu matagisi y'abanyagihugu rusubira gukoreshwa mu kubaka ugo ruhome rwari mu byihutirwa kuri leta ya Trump. Leta ihitiye yari imaze kubaka uruhome rw'ibirometero hafi 724 ku birometero 192 byari bitekanijwe kubakwa. Muri Afrika, leta ya Centrafrika yavuze ejo ku munsi wa kane ko igisirikare cyayo gifatanije n'inteko z'Uburusiya hamwe n'u Rwanda kigaruriye igisagara cya Beloko kiri mu burengero bw'igihugu cyari mu minwe y'abaroberi. Ibi bitumye ibarabara ryacako ivya nkenerwa byari ryarugawe kuva mu kwezi kw'12 byongera guhita. Urunani rw'imihari y'abaroberi rugwanya leta rwari rwaraciye iryo barabara rishika ku murwa mukuru Bangi ahora haca ifashanyo nkenerwa ziva ku rubibe rwa Kamerune. Leta yavuze ko iki gisagara kiyongereye ku bindi bisagara bya Baoli, Bosembele, Yakole na Buar. Igisirikare cya Centrafrika gifatanije n'inteko z'Uburusiya n'u Rwanda byafashe. Raporo nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch isaba amatohoza yigenga ku bitero byakozwe n'abasirikare ba Ethiopia ku basivile mu ntara ya Tigre. Iyo raporo yasohowe ejo ku munsi wa kane ivuga ko ibisasu byatewe igihe iyo ntambara yatangura byaguye ku mazu y'abanyagihugu, ku bitaro, ku mashure hamwe no ku masoko yo mu gisagara gikuru cya Mekele hamwe no mu tundi dusagara duto duto twa Humela na Shire. Human Rights Watch ivuga ko hafi y'abasivile 83 barimwo abana kandi hakomereka n'abantu barenga 300. Human Rights Watch yavuze ko ibyo bishobora kwitwa ukutubahiriza amategeko yo mu ntambara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaremeje igitero muri Afghanistan ku miduga yaryo cyahitanye 5 mu bajejwe umutekano bari bajejwe kubakingira mu rugendo.
Alize Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza. Yose nibutse inshuti z'ijuru ya Amerika ko zishobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio tuvewa akaburungu.com. Nchuti wa kumziri juu ya Amerika, nongere ndabashimire komandanya kumvirizi juu ya Amerika, isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave, kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda turiko dusamira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inchuti ya bose, incamake y'amakuru avugwa mu karere k'iyaga bigari twafitiye muri kano gatondo. Mu gihugu cy'u Rwanda abavukanyi b'umwanditsi w'ivyetse Innocent Bahati Musa batabaza inzego zibijejwe kubafasha kumenya irengero ryiwe hijisho rya nyuma ryabaye ryo ku munsi wa Mungu.
Hatwe ntosizi yero umuntu mbize nk'umubyeyi yero umuntu turemeza ikinyarwanda tukagira aho duhurira n'igihombo kuri twebwe kandi n'igihombo kuri twe gusa n'igihombo ku banyarwanda ibyo byo kwitekereza ko yana bura byo ntibikabe badufashe namwe mukomeze wenda mubufashe kugira ngo nibure ntibigire kuri bishoboka.
Uyu ni Junior Rumaga havukana na Innocent Bahati Musa akaba yanakorana nawe umwuga w'ibyese mu gihugu cy'u Burundi naho ibanke ya Afrika ijejwe iterambere Banque de Développement yemeye gufasha icyo gihugu mu bisata bitandukanye birimo ibyo kubaka amabarabara no gukwiragiza umuyagankuba hagati mu gihugu navyo turabigaruka ko hanze hato mbe hagufi ya maradio yanyu. Amakuru yacu turahera mu Rwanda aho abavukanye umwanditsi w'ivyese Innocent Bahati Musa bamutabariza mu nzego zibishinzwe ngo zibafashe kumenya irengero ryiwe. Bavuga ko uyu yaburiwe irengero ku mugoroba ku munsi wa Mungu uheze aho yari yagiye mu kazi kiwe mu karere ka Nyanza turi mu majepfo y'u Rwanda. Eric Bagirubusa yadukurikiraniye ino nkuru.
Amakuru y'ibura ry'umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati Musa ijwi rya Amerika riyamenya bwa mbere yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter n'ahandi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Umuvandimwe w'icyarimwe bakorana n'umwuga w'ubusizi bwana Junior Rumaga avuga ko Bahati yavuze ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. Avuga ko Bahati yari yagiye gufata amajwi n'amashusho y'igisigo mu karere ka Nyanza ariko mu masaha moya ahamagarwa n'undi muntu batabashije kumenya ngo bahurire kuri imwe mu mahoteli yo mu mujyi wa Nyanza, nyuma ngo telefoni ze zahise ziva ku murongo. Zirumaga avuga ko yahise amanuka i Nyanza gushakisha umuvandimwe ahita amenyesha inzego z'ubugenzacyaha ngo zimufashe kumenya irengero rye.
Ku munsi wo kuwa kabiri ndi gutegereza ku itariki 9 hari nibwo nagiye i Nyanza ngenda nyine nk'umuvandimwe ukurikira urumva byari byatangiye kuntera impungenge gukurikirana uko aho yaba ari kubaza abo baherukana neza birangira mbuze irengero rye bariko mbyita niko kuberekana yambaza ubuyobozi bumfashe mbabwira ikibazo ukuntu kimeze banyizeza yuko bagiye kumfasha. Negereye ubuyobozi bwari bwa Nyanza ndagenda bansaba yuko nandika iyo kesi ndayandika nuko nyine byagenze ngeranyije n'amakuru amaze kugirwa ngubwo bambwire yuko banyizeza yuko bagiye kumfasha.
Umusizi Bahati mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize 2020 igihe u Rwanda rwose rwari muri gahunda ya guma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19 yari yatangarije radio ijwi rya Amerika ko asanga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bitagombye kwigana ibihugu bikize ngo bishyireho gahunda ya guma mu rugo kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa na COVID-19. Mbere gatari ku musizi Bahati yari yashyize hanze igisigo gikubiyemo ubutumwa yageneye ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ku myitwarire yabyo imbere ya COVID-19. Ni igisigo yisurwa andiko rwa bene gakara ahavugamo ko ibihugu n'u Rwanda rurimo bitagakwiye gushyiraho gahunda ya guma mu rugo.
Sinkwinkinga ndagusaba mwugurure mukotane mukore mubikore kandi nzira ikigendwa kuri nigenda no mu note mwayikingira mwagwa mu buso nibyo murakingira ise turuki bwera ejo zazifa mu Burundi dore ntitwugarira kimwe ugurura ugururire cy'abantu bahike gakarakara kamama bikore none aho bakikumva kuko ejo wasoraga nasibira gatatu mutware ntabo nigena gombwa ejo
za mukizirumaga akavuga ko ibura rya mugenzi wabo ribateye impungenge nge kandi kumubura burundu byaba ari igihombo gikomeye bitari gusa kuri bo ahubwo ku gihugu no kwisi muri rusange.
Ibyo ari byo byose wundi umuntu uvutse ku gihugu wese aba ari umusaruro. Noneho batera umusore w'2020 akagira uburebure bwa metero 2 santimetero 3 akagira imbaraga akagira ubwenge akagira ubuhanga akagira iki kandi nanone nkatwe nk'abasizi yari umuntu mbize nk'umubyeyi yari umuntu udutoza kuganira umuntu udutoza kuvuga yari umuntu turemesha ikinyarwanda tukagira aho duhurira yari umuntu udutoza gutarama yari umuntu bese sinzi ni igihombo kuri twebwe kandi ni igihombo kuri twe gusa ni igihombo ku banyarwanda ni igihombo ku isi rusange ibyo byo kwitekereza ko yana burabyo ntibikabe ahubwo nifuza yuko wenda bikunze kumugani badufashe namwe mukomeze wenda mubufashe kugira ngo nibiri bigire kuri bishoboka
ijwi rya Amerika twahamagaye bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda kuri telefone ngendanwa ngo tumubaze kuri iki kibazo ariko ntiyitabye umuvugizi w'urwego RIB ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje hari bari wifunguye biboneka ko yanditswe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2021 n'abavuga ko bahagarariye abakirisitu gaturika mu Rwanda iyo baruwa y'amapaji 11 bavuga ko bayigeneye abepiskopi gaturika mu Rwanda ifite umutwe ugira iti turatabareza kiliziya gaturika mu Rwanda muri iyo baruwa bayanditse banenga bikomeye imyitwarire ya kiliziya gaturika mu Rwanda muri ibi bihe bya COVID-19 bo bita coronavirus nyarwanda bavuga ko leta yitwaje iki cyorezo irenganya abanyarwanda kiliziya gaturika ikaruti karumira banayinenga ko mu bindi byemezo bifatwa n'ubutegetsi birimo imisoro bavuga ko iremereye ku mitungo itayimukanwa n'ibindi muri rusange kiliziya ikinumira bayinenga ko hari abicwa ku maherere n'ababurirwa irengero irebera n'isaba ubutegetsi kubihagarika hari urutonde rw'abagarukaho ko bashimwa n'abanditsi iyo baruwa mu kuvuganira rubanda babinyujije ku muyoboro wa YouTube n'ahandi abo ni Apotre Mutabazi umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza Bwana Aimable Karasira Madame Mugwiza Madame Damangi rya Mugwiza Yvonne Pastor Shadrack Uwizeyimana n'umusizi Nosawa Hati Musa waburi w'irengero twahamagaye Musenyeri Filipo Rukamba uvugira kiliziya gatolika mu Rwanda dukeneye kumenya niba barabonye ibaruwa y'abageni ariko ntibyadukundiye umwe mu nshuti za hafi za Bwana Bahati Inosa utashatse kumenyekana yatutangarije ko kuba izina rye ryarashyizwe ku rutonde rw'abavugira rubanda barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwabyo bashobora kubizira u Rwanda mu bihe bitandukanye rukunze gutungwa gatoki n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bya rutura ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu mu minsi mike ishize hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka u Rwanda rwasabwe guhagarika ibikorwa birimo guhonyora uburenganzira bwa muntu hari mu gikorwa cyo kumurika kuko rwashyize mu bikorwa imyanzuro nama ngarukagihe kwiyubahirizwa by'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi ni ibirego ruhora rwamaganira kure ruvuga ko nta shingiro bifite mu ibaruwa ndende ifunguye bwana Christopher Kayumba umushakashatsi cyarimwe n'umunyamakuru wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ku itariki 10 z'uku kwezi anenga imyitwarire y'inzego muri ibihe bya COVID-19 uyu yumvikanisha ko nubwo abategetsi bakomeza guhakana ibikorwa byo guhonyora uburenganzira biriho mu Rwanda n'igicarubozo no gufungira abantu mu nzu z'imbohe zibanga zizwi nka safe houses biriho akavuga ko ababihakana barimo ministri w'ubutabera byashoboka ko batazi ukuri mu nzego bashinzwe cyangwa se bakirengagiza ukuri kw'ibiriho birinda ingaruka byabagiraho abagira ubusajwi rya Amerika ikigali
tukiri kuyavugwa ku Rwanda bamwe magizi n'amashinga amateka y'umuryango umwe bwa Buraya bariyamiriza ifatwa n'ipfungwa rya Paul Rusesabagina bavuga ko ridakurikije amategeko mu ngingo yagiye habona kwa kabiri w'inondwi bamwe muri abashinga amateka basabye ko Rusesabagina arekurwa umenyesha makuru wacu mu Rwanda Temisocle Mutijima yasomye ibiri muri iyo ngingo y'abashinga amateka maze adutegurira ino nkuru
Uwo mushinga w'umwanzuro w'abadepite bagize inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ukubiye mu ngingo zigera ku 10 hagendeye kuri raporo z'imiryango mpuzamahanga ku Rwanda uratangira ugaragaza uburyo mu Rwanda uburenganzira bwa muntu butubahirizwa muri raporo n'ibyegeranyo byagendeweho harimo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch itunga agatoki ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ku gutoteza burifata nk'intambamyi za guverinoma Ibyo bigashingirwa ku buryo abakomeye mu banenga ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru batabwa muri yombi cyangwa se bagaterwa ubwoba haba imbere mu gihugu no hanze yacyo Muzindi raporo zigarukwaho n'aba badepite kandi harimo ikigo Freedom House cyo muri Amerika igaragaza ko kuva mu 2014 kugeza ubu ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze kwibasira abatavuga rumwe nabwo mu bihugu by'amahanga bigera kuri 7 uko kwibasira iyo raporo ivuga ko gukoranwa amayeri menshi arimo nko kubagenza binyuze mu bikorwa by'ubutasi bwifashishije murandasi cyangwa se interineti harimo kandi kwibasira no gutera ubwoba abagize imiryango yabo imbere mu gihugu kubakorera iyicarubozo hagamijwe kubakuramo amakuru yewe no kubica abo badepite bati dushingiye ku kuba Rusesabagina ubwo yari umuyobozi wa Hotel de Mille Collines Kigali mu gihe cya Jenoside yararokoye abagera ku 268,000 mu Batutsi n'Abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi bahigwaga ngo bicwe akaza no kubiherwa igihembo n'uwari perezida wa Amerika George Walker Bush uwo mushinga w'umwanzuro ushingiye kandi ku kuba nyuma yo kugerageza kumwica mu 1996 yarahunze akaza guhabwa ubuhunzi n'igihugu cy'Ububiligi mbere y'uko ahabwa ubwenegihugu bwabwo bimugira umuturage w'umuryango umwe bw'Uburayi ndetse no kuba ari umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati kandi dushingiye ku buryo ubwe yivugiye ko ingendo ze zose zagenzurwaga n'abakorera ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'uko leta y'u Rwanda yamuteye ubwoba nyuma yo kunenga uburyo bw'imitegekere bw'igitugu bwa Perezida Kagame tugende no ku buryo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 8 mu 2022 Paul Rusesabagina yaravanywe Dubai akajyanwa i Kigali ku gahato mu buryo butazwi akaza kugaragazwa ku biro by'urwego rushinzwe ubugenzacyaha kuwa 31 y'uko kwezi nyamara mu gihe uburyo bwo gufata no kohereza mu kindi gihugu gukurikiranwa bicyaha bugomba gukorwa binyuze mu nzira zabugenewe kandi bigakorerwa mu rukiko rudafite aho rugogamiye dushingiye ku kuba Rusesabagina ubafungiye mu Rwanda akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba akaba yarimwe uburenganzira ku bwunganizi yihitiyemo ndetse inyandiko zose zimufasha gutegura urubanza zikaba zarafatiriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 12 mu 2020 bikozwe n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere dushingiye ku kuba umuryango uhangayikishijwe n'ubuzima bwe butameze neza kuko yigeze kurwara kanseri kandi akaba afite ubundi burwayi bumusaba gufata imiti yabugenewe nyamara imiti umuryango wamwohereje binyuze muri ambasade y'Ububiligi ikaba itaramugejejweho ahubwo akaba ahabwa imiti yandikiwe n'umuganga w'umunyarwanda atazi ibiyikubiyemo uwo mushinga w'umwanzuro kandi ushingiye ku kuba umukobwa Rusesabagina n'izindi nshuti ze bahozwa ku nkeke n'umuntu wita umucungagereza waho afungiye ubasaba gutanga amafaranga kugira ngo amutorokeshe icyambere ukagira uti turamagana twivuye inyuma ishimutwa ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya Rusesabagina ndetse tugasaba ko ahita arekurwa icya kabiri inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi irahamagarira ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza ubushake mu iperereza ryigenga kandi riciye mu mucyo mu kugaragaza uburyo Paul Rusesabagina yafashwemo n'uko yagejejwe i Kigali icya gatatu inteko kandi irahamagarira abategetsi b'u Rwanda guha Rusesabagina uburenganzira bwo kuburanira mu ruhame iburanisha rigakorerwa mu rukiko rubifitiye ububasha rwigenga rutabogamye kandi rwubahiriza amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu icya kane inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi itewe impungenge n'ubuzima bwa Paul Rusesabagina ikaba ihamagarira leta y'u Rwanda gukora ibishoboka akabona ubuvuzi buboneye kumureka agafata imiti yarasanzwe ahabwa ndetse leta ikanareka ubuzima bwe bugakurikiranwa n'umuganga uri mu Bubiligi nk'uko byasabwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi ku itariki ya kane y'uku kwezi kwa kabiri muzindi ingingo zigera kureshesha tuzuye umushinga w'umwanzuro izi ntumwa za rubanda ruhuriye mu bihugu by'umuryango w'umwe bw'Iburayi ziributsamo ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwananiwe gukora amaperereza yigenga ku rupfu rutavugwaho rumwe rw'umuhanzi Kizito Mihigo waguye mu kasho ya polisi mu ntangiriro za 2020 zigasaba ubutegetsi bw'u Rwanda gukora amaperereza atabogamye ku birego byerekeye impfu z'abakekwaho ibyaha bicwa batagejejwe mu butabera izibera muri za kasho ndetse n'ishimutwa ababikurikiranweho bakagezwa mu butabera zikanasaba leta y'u Rwanda kwemeza amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ishimutwa ry'abantu cyo kimwe n'amasezerano ya Roma kugira ngo rube umunyamuryango w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi Banki ya Afrika ijejwe iterambere Banque de Développement yemeye gufasha ico gihugu mu bisata byo kubaka amabarabara gukwiragiza umuyaga nkuba hagati mu gihugu no guteza imbere uburimyi mu ntara z'uburaruko zirimo Ngozi Kirundo na Muyinga ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere Banque Africaine de Développement yemeza ko itazokwigira heba gufasha Burundi mu migambi y'iterambere Ndoye Daniel aserukira iyo banki Bujumbura yabibwiye umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu inyuma y'umubonano bagiranye kuri uyu wa kane Ndoye Daniel yabwiye abamenyesha makuru ibisata bikuru bikuru igiye kwitaho kurusha ibindi
Nous avons parlé de nos programmes en cours qui est axé sur plusieurs secteurs.
Ati twavuganye imigambi turiko turarangura hano mu gihugu hamwe niyo tugiye gutanguza vuba. Ubu turiko turubaka amabarabara atari make hagati mu gihugu no mu bisagara. Ayandi turiko turayasubiramo ayagera ku birometero birenga 150 azohera vuba. Turashiramo na kaburimbo. Igisata cyo gutanga umuyaga nkuba ubu naco turiko turagikoreramo. No kugwiza canke kubaka ingomero zawo twifuza ko abanyagihugu benshi baronka umuyaga nkuba muburimye naho ubudufise imigambi ikomeye tugiye gufasha barimye mu ntara za Kirundo muyinga na Ngozi kuko haramera nubwo hakunze gutera inzara twifuza no gutanga ingurane ntonto mu mashira hamwe yo kwiteza imbere habone kubuzi mu rwaruka n'abakenyezi haba muri ico gitata c'uburimye canke kubandanya kubaka amabarabara amafaranga ariko arakoreshwa muri iyo migambi arenga miliyoni 150 y'amadolari ya Amerika azokoreshwa mu migambi igera ku 19 ayarenga miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika muri iyo mfashanyo y'iterambere yitwa Aide au Développement Durable azokoreshwa mu burimyi n'ubworozi ayandi mu kubaka amabarabara no gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu umushikiranganje wa mbere arengiyo mebunyoni nawo yeretse ibanki ya Afrika ijeje iterambere aho yoshira inguvu mu guteza imbere igihugu Moyize Nkurunziza na muvugizi w'umushikiranganje wa mbere
yeretse waserukira iyo banki ya Afrika y'iterambere intumbero ya leta na cyane cyane imigambi mikuru mikuru leta y'u Burundi yashyize imbere ari naho bifuza ko iyo banki yabandanya ifasha akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi butunganya umwimbu binakunze barondere n'ubuhinga bwo guhingura uwo mwimbu kugira ngo uvemwo ibindi biribwa canke ibindi abantu bose bashobora gukenera yasabye kandi iyo banki ko yo baba ingene ifasha mu gisata c'indero na cyane cyane mu byerekeye ubushakashatsi mu by'uburimyi aravuga kandi ko bagiye kubandanya muri ca gisata c'amabarabara aho bagiye kubandanya bakora ibarabara rya Cankuzo Gisumo hamwe n'ibarabara nimero 3 Rumonge Gitaza aravuga kandi ko bagiye kubandanya mu gufasha kwagwaruka kugira ngo rushobore gushikira imitahe izobafasha kwiteza imbere
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 amashyirahamwe atari make mpuzamakungu n'ibihugu bya Buraya byarafatiye ibihano u Burundi bihagarika imfashanyo vyahora biha ico gihugu kubera indyane za politike zaharangwa ndetse n'ubu izo mfashanyo ntizirasubira gutangwa umushikiranganje wa mbere arashimira ibanki BAD ko itabaye nk'abandi
nyakubaha umushikiranganje wa mbere yashimye cyane ingene iyo banki idahengeshanya gufata mu mugongo igihugu cy'u Burundi yashimye kandi ko iyo banki itahaye umugongo igihugu cy'u Burundi mu myaka iheze aho muzi yuko ayandi mashyirahamwe canke ibindi bisata mpuzamakungu vyagerageje guha umugongo u Burundi guhera mu mwaka w'2015
Ibanki ya Afrika ijeje iterambere izokora iyo migambi mu kiringo c'imyaka 5 igice ca mbere catanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 iyo banki yatanguye gukorera mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1968 Pye Claveni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana tubaze tunyarukire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo neza na neza mu Rusenda ahari habaye imyerekano y'abigisha bigisha amashuri atandukanye abirekana basaba kurenganurwa bakaronswa amafaranga y'ibirarane ishami rya Unigita ku mpunzi RCR ryafitiye mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu bakoze iyo myerekano
uvuga ko twagize muri imandamano cyangwa muri manifestation twamagana dusaba agashara kacu kuri mu kwezi kw'icyenda aho twavuga yuko ni amashuri yose yagize kanto ya Rusenda abigisha amashuri matomato n'ayisumbuye bose hamwe turi nk'amajyambere twahuriye hamwe dusaba hasere kutubariza neza kwishyira hamwe action aid isanzwe rifasha mu gisata cy'indero hano mu nkambi ya Rusenda ko agashara kacu bwo gukora mu kwezi kw'icyenda kutarakabahereza canke itubwire ko imbara kabahaye mbega igiye gukurikirwa gukora ni giki mu gihe abari bamaze amezi arenga 5 babaye mu myenda
ibyo birarane mushinja ishiramwe rya action aid rishinzwe uburezi muri ASL byaba bingana n'amafaranga angana gute
bo biragoye gutahura kuri abona ko abanyeshuri bajya babenshi ku mashure bari abigisha bari na n'igiti cy'abanyeshuri afite ngene bangana no kuvuga ko gusa abigisha twe tuzi dufise no munsi barenga bigisha nka 200 baringa majana 2 leo kwasanga kanto sa Buganda ifise ugwa ukatayuke cyane
ni Buganda ya Rusenda
inako kanto ya Rusenda ifise ugwa ukagwishi ko ruhuremwa abakongomani ndetse n'abarundi bangara kwa mashuri atandukanye
mwakoze imyigaragambi muhagarika n'igikorwa cyo kubarura impunzi cyari kiri mu kambi musaba yuko babaheza umushahara wanyu mwavuganye na CNR yabasezeranyije iki Komisiyo Nasionale Ishinzwe Impunzi?
Ego twatwise cyane ko muhambi akora akora igikorwa cya hasere kandi ngirakamaro ku rwego mpuza makungu rwo gubarurie rwo kubarura impunzi. Twashimye ko biba mu maso ya hasere na CNR kuko nibo bantu bari hejuru, nibo basindwe amashyiraha mu hasere, nibo hahaye kontra action aid nako CNR niboni kisata cha leta ngiye gukingira impunzi mu guhana ubwo buzi, nibo bishyamwe barabigenzura barabikwiye gukogwa. Hama twagombye kwihagarika kugira ngo natubere ikona kitubabaye amezi atatu ako twaruzuye na kimwe.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yaba yasezeranye iki mwakoranye inama nayo?
Mbo mu izina rya CNR bwana Didier Numbi Wanumbi niwe musitanteri wa w'ikambi ya Rusenda aje kutwemera yuko baje kuvugana n'umuserukira ku rwego rw'akarere ibaraka ko ejo action aid izoza kuturabaga ngo dutore ikibazo inyishu y'ikino kibazo itore gihamwe hasereza bari hiri sene ntizobi action aid ndetse nabazo barungi n'intumwa zo bazarungiswa nabigisha ejo igihe saa 5 tubarindanye igishika n'ugweze kuri Sunday dance kugira ngo bashobe guduheza umuco ejo bintu.
Ariko sibwo bwa mbere abarimo mu nkambi abarimo mu Rusenda bakora imyigaragambyo basaba yuko hasteri n'amashyirahamwe bakorana mu by'uburezi babishyura amafaranga yabo.
Oya ngira ngo ho ngira akamenyero kuko urabona ngaha muri Congo tumaze kubona ku kintu cya mbere bumva ari imandamano. Twibuke n'umwaka uheze ko byabaye mu mpera z'umwaka uheze byarabaye abigisha haravemo n'abakomerekejwe kandi n'uno munsi wabonye ko ari wakomeretse mu mutwe bivanye n'uko abapolisi badatahura ko manifestation y'abigisha yoba oru nabo abapolisi ubwo barakora manifestation. Rero Senderi amaze kugicarika iratubwiye ati nimurindire ejo niyo bataza bizogenda ukunuku na kuriya burya twitibaza yuko nabona abantu ni leta hamwe n'ishamwe nyene rya hasere rije kugira impunzi ku isi bazo kwicara barabicho bakora Chenede. Yavuze ko mu gihe Chenede yatoza leta kumwe nazo kumenya ingingo ifata kuyo shyira hamwe.
Imijyango yanyu bayeho nabi kubera mutishugwa amafaranga yanyu mwakoreye
mbo imijyango yacu isukwaho nabi gusa ahubwo yarangiritse kuko urabona yuko amezi 5 ubwa mbere hoho hase pame yonyine amazi amezi 5 idapokeza impunzi umunyuma yarisha yahavira ya amezi 5 cyatwinjya mu ndi mwenda twena twose nakora mu kwezi kw'icyenda hari binakunda gukoresha ibyo bya na banki lambere barabikoresha kaza amafaranga bagodwa 50 wishyura 25 ku kwezi bakica bazana amafaranga rero amafaranga abigisha baramaze kumara amahera yabo bivuze ko ndwaje kwa iza amezi 5-6 ntaseze ngenda kwa Maria
uru rugendo twagize by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba n'agahinda kwigisha abana b'impunzi b'abarundi nuko bacanganye n'abakongomani ariko twiteze yuko ukwezi guhera bakaduhemba ubaciye amezi atari make ikintu cy'amezi ashika 6 gushika uno munsi nta muntu n'umwe arabona n'amahera 5 urumva imiryango yacu irikirahangayika twarakoze ariko ugashusanga n'ubundi abana umuryango bagomba guteza amaso nkanje nigishaho hepfo kuri NCT Rutanga n'ukuri nagahomera bunwa abo twafashe amadeni bagomba bazatwishyuza bagomba bazaturaba nabi kumbure bakimbira ko twabahenze ko twatwaronse ayo mafaranga kugira ngo tubushobore kubishyura n'ubu tubona yuko n'ukuri nta twagize urugendo ariko ntitwize ko ari ikintu kikirekire kuko baduhaye ikiringo kikirekire gusa tubwira ati ejo hirya ejo ejo gushika uno munsi n'ukuri ariko tubona yuko tutova mu nzira ariko ibintu bivuye mu nzira dushaka tutuve mu nzira ariko izi ngorane dufise ko zoba zivuye mu nzira kuko n'ukuri n'agahoma munwa.
Murasaba iki?
Turasaba yuko hasere ko ariyo isanzwe irihira abo banyeshuri yuko yubarihira nyine ikaturiha natwe kugira ngo tugashobora kuyikora ko abantu twafashe kuyimyenda nuko n'ahandi ho turabona ko ari ubugesera.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari mwazindukanye natwa niho dushe tubatrabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twe twafitiye muri kano gatondo dushimire habagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe twe duhagarikiwe na Edir Rwema Facile Gebehu niwe yashize hamwe amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibane tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha mugira umusinzi. Thank you.